mugihe mwumva ni radio ijwi ry'America. Radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Majoro Petero Buyoya wahoze ayobora igihugu cy'u Burundi akaba yaritabye Imana ku itariki ya 17 z'uku kwezi, yashyinguwe kuri uyu wa kabiri i Bamako mu murwa mukuru wa Mali cyatashyinguwe i Burundi. Igisubizo ni mukanya. Mu Burundi muri komine Rushaka muri province ya Mwaro, ababyeyi bafasha ishuri Shekina School kubarera.
Umwe wese aratanga icyo ashoboye, uzanye isuka azana isuka, uje kurima yumva abakozi igikorwa gikomeye cyane. Umwe wese aratanga inkunga yahageza kuko iryo shuri ni ryacu, rya twese.
Micheline Barandereka uhagarariye ishyirahamwe Shekina aratubwira imikorere y'iryo shuri mu gice duharira ibibera iwanyu mu ntara muri iki kiganiro. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankunzi.
Abagize akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU bamaganye bivuye inyuma ibitero byo ku itariki 25 ukwezi kwa 12 ku ngabo z'uwo muryango zishinzwe kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Centrafrica. Ni ibitero byabereye i Dekowa no hafi ya Sibo muri prefecture ya Kimu. Byaguyemo abasirikare batatu b'Abarundi, hakomereka abandi babiri. Abagize ako kanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU bumvikanishije umubabaro mwinshi nuko bifatanije n'imiryango y'abasirikare baguye muri ibyo bitero hamwe n'u Burundi, bifurije abakomeretse gukira vuba. Abagize ako kanama bamaganye mu magambo akomeye ibitero byose bushotoranye n'ihemberwa ry'urugomo ku basirikare bashinzwe kubungabunga amahoro bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro n'abandi bose babikora. Abagize akanama k'umutekano ka ONU bongeye kuvuga ko ibitero ku basirikare b'amahoro bishobora kuba ibyaha by'umuntambara, kandi bibutsa impande zose inshingano zabo hakurikijwe itegeko rireba ubutabazi mpuzamahanga. Banyizongeye gutanga serivisi mu murwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele mu majyaruguru ya Ethiopia. Bwari ubwa mbere kuva hadutse intambara ku itariki ya 4 ukwezi gushize kwa 11. Byaraye bitangajwe na televiziyo Fana ikorana na Leta. Ni mu gihe guverinoma ya Ethiopia ishakisha uburyo yasubiza ibintu mu buryo. Fana yahereye ku kiganiro ibiro ntaramakuru bya Leta ya Ethiopia byagiranye n'umuyobozi w'umujyi wa Mekele, Atakriti Haile Selassie, aho yavuze ko amabanki yafunguye imiryango. Ubushyamirane hagati y'ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'iz'ishyaka TPLF mu ntara ya Tigre bikekwa ko bwaguyemo abantu 1000 kandi ko bwakuye mu byabo abagera mu 950. Umuyobozi mukuru wa OMS ishami rya ONU ryita ku buzima, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ukomoka mu ntara ya Tigre warezwe n'igisirikare cya Ethiopia gushyigikira TPLF, yavuganye ikiniga ibyerekeye ubwo bushyamirane mu butumwa bwe busoza umwaka kuri uyu wa mbere. Tedros wahakanye ibirego by'uko agerageza gutanga intwaro no gushyigikira abarwanyi b'intara ya Tigre abinyujije muri diplomasi, yavuze ko afite bene wabo benshi muri ako karere barimo na murumuna we, ariko ko nta makuru yabo na make azi kuva itumanaho rihagaritswe. Muri Cameroon, impanuka z'imodoka zo mu bwoko bwa bisi zatwaye ubuzima bw'abantu 39 hagati y'umurwa mukuru Yaounde n'umujyi w'ubucuruzi wa Bafoussam mu burengerazuba bw'igihugu, hakomeretse abantu 19. Perezida Paul Biya yategetse ko hahitakurwa iperereza ku cyateje izo mpanuka. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yoherejwe na Perezida Biya ahabereye impanuka. Yavuze ko impanuka ya mbere yabaye ejo ku cyumweru mu masaha ya 9 za mu gitondo ubwo bisi yari ivuye mu mijyi yo mu burengerazuba Fumban na Bafoussam yagonze urutindo hafi y'umujyi wa Makenen. Iyo bisi yabirindutse metero 30 mu gice cy'akamye cy'umugezi. Iya kabiri yabaye ubwo bisi yagonze abaturage n'abakozi b'ubutabazi barimo gufasha abakoze impanuka mu modoka ya mbere. Perezida Paul Biya yifatanije mu kababaro n'imiryango yavuze abayo, kandi yifuje ko abakomeretse bavurwa vuba. Mu myaka 10 ishize Cameroon yavuzwemo impanuka zo mu muhanda zirenga 16,000 zahitanye abantu hafi 2,000 buri mwaka. Afghanistan n'abatalibani biteguye ibindi biganiro mu mwaka utaha. Abayobozi muri Afghanistan bavuga ko guverinoma yafashe icyemezo cyo gukoresha icyiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'abatalibani i Doha muri Qatar ahabereye ibya mbere. Ibihugu bitandukanye byarwaniraga kwakira ibyo biganiro by'amahoro harimo Norvège n'Ubudage. Idoha ni naho habereye ibiganiro by'amahoro hagati ya Amerika n'abatalibani byatumye hasinywa amasezerano hagati y'ibihugu byombi mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022. Ni naho kandi abatalibani bakomeje kugira ibiro bya politiki mu buryo bw'ibanga hashize imyaka. Ibiro bya Perezida Ashraf Ghani nabyo byemeje ko Idoha ariho hazabera ikindi kiciro cy'ibiganiro kugira ngo bitangirire igihe. Ghani yari yarumvikanishije icyifuzo cy'uko ikiciro cya kabiri cy'ibiganiro n'ibindi bizakurikiraho byabera muri Afghanistan. Cyakora abatalibani ntibemera guverinoma ya Ashraf Ghani kandi bateye utwatsi icyifuzo cye. Umuryango w'ubutabazi Global Response Management ufite intego yo kwita kubimukira mu rugendo rwabo bajya muri Amerika. Uwo muryango udafite aho ubogamiye ugamije ubutabazi uyobowe n'abasirikare ba Amerika bacyuye igihe. Muri uyu mwaka gusa uyu muryango wavuye abimukira ibihumbi, ubu urimo gushyira abo bantu mu bigo nderabuzima biri mu mujyi wo muri Mexique hakurya y'umupaka wa leta ya Texas iherereye mu majyepfo yo hagati muri leta zunze ubumwe za Amerika. Cyakora uwo muryango urashaka gukora ibirenze ku gutanga igisubizo mu bihe by'ibibazo nyirizina, ahubwo ugashyiraho uburyo bwatuma ubuzima bw'abimukira bukurikiranirwa hafi mu rugendo rwabo bava muri Amerika yo hagati. Ibyo ni bimwe mu bikorwa by'ubutabazi byiyongera kandi byihutishwa muri ibi bihe byo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona cyatumye ibibazo by'abimukira mu bijyanye no kwitabwaho mu by'ubuvuzi bijya habona.
Arakoze Eugenia Mukankusi utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu gihugu cya Mali habereye umuhango wo gushyingura nyakwigendera Pierre Buyoya wigeze kuba perezida w'u Burundi. Yitabye Imana ku itariki ya 17 z'uku kwezi azize indwara ya COVID-19. Mukanya navuganye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda, mbanza kumubaza impamvu Major Pierre Buyoya atashyinguwe mu Burundi.
Icyo kibazo twakibajije umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Pierre Buyoya, uwo twakibajije asanzwe ari bamakombere mu gushingurana iteka uyahoze yatwara Burundi. Yatubwiye yuko umuryango wari wifuje yuko nyakwigendera Pierre Buyoya ashingurana iteka mu Burundi, ariko leta y'u Burundi kugeza ubu ntiyari yemera nuko perezida Buyoya yitabye Imana. Ntacyo yigeze bitangaza ko leta y'u Burundi rero ngo yishyuye umuryango yuko yemeye ko Buyoya yoshingurana iteka mu Burundi, ariko ntahabwe icubahiro nk'icyo wahoze atwara u Burundi, ko yohambwa nk'uwundi murundi wari wese yoba yaguye hanze. Umuryango we rero nawo uvuga ko bidashobora gukunda kuko yatwaye igihugu imyaka irenga 10, bica bihurirana n'uko igihugu cya Mali cyemeye kumushingurana iteka kigakura ikiziga ciwe mu gihugu cy'u Bufaransa aho yaguye i Paris, hama kikamushingurana iteka. Perezida wa Mali mbere yanavuze ko Buyoya azogirwa nk'icibutso c'amahoro mu gihugu cya Mali.
Uretse ibyo umuryango wa Pierre Buyoya wavuze, hari icyo leta y'u Burundi yigeze itangaza kubyerekeranye no kubatashoboye gushyingurwa mu Burundi?
Gushika ubu ntacyo leta y'u Burundi irabivuga ko ku mugaragaro mu itangazo canke mu kindi cyo cyose, ariko umwe mu bergeye ubutegetsi mbere ari hafi y'abavugizi b'umukuru w'igihugu yavuze ko u Burundi budashobora kwakira uwatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'1993 ubutegetsi bwa perezida Ndadaye, ndetse akaba yanakatiwe n'urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Uwo mbere akaba anagerezwa kuba afise uruhara muri kudeta yahatswe gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Bamwe rero mu bagize leta y'u Burundi bavuze yuko uwo atoshinguranwa iteka nk'uwahoze atwara u Burundi, kandi hari ibyaha bitandukanye yagirizwa birimo gusesa amaraso, naho perezida Buyoya apfuye n'ubu akibihakana, kandi yarivuze ko agiye gusubira kunguruza urubanza yaciriwe mu kwezi kw'icumi guheze.
Pierre Claver niyo nkuru twibutse hari abandi bahoze bayobora Burundi baguye hanze y'igihugu ntibemererwe cyangwa se bakemererwa gushyingurwa mu Burundi.
Veniste twavuga ko President Petero Buyoya atari uwa mbere aguye hanze y'u Burundi ariko n'uwa mbere igihugu chance gushingura niteka mu gihugu. Twavuga nka Jean-Baptiste Bagaza ari nawe mbere yatembagajwe n'ubu yitavye Imana President Buyoya uyaguye mu gihugu c'Ububirigi mu mwaka w'2016 ariko leta ya President nawe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yaramutahukanye imucingurana iteka mu itongo ibujumbura ahitwa Ikiriri mu itongo rya wahoze ari President Jean-Baptiste Bagaza. Ubundi yaguye hanze ni Michel Micombero nawe yajya kuwe ku butegetsi na Jean-Baptiste Bagaza mu mwaka kigumikime amajana 976 uyaguye Imogadisho muri Somalia muri 1983 ariko leta yemeye kumu ushingura mu Burundi aje guhambwa kwitongo havuka muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi. Twibutse ko aba president bose uko ari batatu Jean-Baptiste Bagaza, Michel Micombero na Pierre Buyoya bava mu commune imwe n'intara imwe. Wundi yaguye hanze ni Cyprien Ntajyamira yaguye mu gihugu cy'u Rwanda mu ndege yari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana yahoze atwara u Rwanda hari muri 1994 ariko nawe yatahukanywe guhambwa mu Burundi. Uwo gushika n'ubu rero ibisigariya byiwe bikiri hanze mu gihugu cy'u Busuwise n'umwami agira kane umwambutsa abangira icenge nawe leta y'u Burundi yari yashatse kumushingwa niteka mu Burundi ariko umwe mu bagize umujyango wa umwambutsa abangira icenge aravyanka muri kintu gihe ibisigariya byiwe biri mu gihugu cy'u Busuwise i Geneve. Cyo twarangiza ko nuko hari umunyamategeko yize amategeko mpuzamakungu ijwi rya Amerika ryaganire nawe ni honorable Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka akaba aturuka mu mugambi umwe iprona na Buyoya aho twavugana yatubwiye ko ngo bitebe bitebuke ibisigariya bya Buyoya bizoteba bitahukanwa mu Burundi igihe yavuze ko igihugu kizoba casubiye ku murongo mwiza ngo leta zoteba imutahukane kuko yagize ati President Buyoya nitunga igihugu yatwaye Burundi imyaka 13 kandi ngo azote batahukanwe ahamanwe iteka mu gihugu yatwaye kandi yakoreye. Uko niko uwo umunyamategeko mpuzamakungu Emmanuel Nkengurutse bitubwiye.
Pierre Claver niyo nkuru urakoze cyane kubera ibyo bisobanuro uduhaye. Ukomeze udukurikiranire iyo nkuru tuza kugeza kubumva ijwi rya Amerika mu makuru yacu ataha. Umunsi mwiza.
Murakoze cyane Venice nawe.
Tukivuga ku Burundi tunyarukire muri commune Rusaka muri province ya Mwaro hari ikigo cy'amashuri kidasanzwe Shekina School imaze imyaka 9 itangiye ifite umugambi wo gutanga uburezi bwatuma abaharangije bashobora gukora mu bihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika. Uhagarariye ishyirahamwe Shekina Micheline Barandereka yasobanuriye imikorere y'iryo shuri abanza kumbwira aho ritandukaniye n'ayandi.
Ishure rya Shekina School ni ishure ritanga ubumenyi bwiza mugabo hari cyane cyane yuko umuntu abavyeyi batazana abana gusa ariko bafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'iryo shure n'iterambere ry'abana babo. Abanyeshure baraza hanyuma tukabafungurira ariko ibyo tubafunguriye n'abavyeyi baba babirimye ni ukuvuga ngo abavyeyi rimwe mu ndwi baraza kurima ifungurwa abana babo bazofungura ku ishure bafungura mu gatondo bakongera bagafungura saa sita nyuma yuko basubira mu ishure.
Ariko se iyo gahunda yo gusaba ababyeyi kuza guhingira abana mwayitewe n'iki?
Ego kuko twasanze abana bafise ikibazo cyo gufungura nabi ni kuvuga icyo bita pashiroko malnutrition dusanga ntibari bwige ntibashobora kwiga neza bataronse ivyangombwa bikwiye mu mubiri bituma abana bamererwa neza. Icyo kibazo rero twagitoreye hamwe n'abavyeyi abavyeyi inyishu y'ikibazo twagitoreye hamwe n'abavyeyi twababwiye tutabana nubwo twebwe twazanye amashure habutse amagara kugira ngo bashobore kuronka ubwo bumenyi. Rero baca bigira inama bo nyine bati twebwe amaboko turayafise twereka aho turima. Aho turima kandi tuzoza kurima tubishaka kuko bizofungura abana bacu ni ukuvuga ngo inyishu yavuye muri bo yeye kana kuvijukuri na mugambi wao ni shure kiavo ni kiava na wao ni vijio baadhi mieto cha tuifungu ya bavana bakamerigwa neza bakabona kwiga neza
nukuvuga ko gahunda yo kurira abana no kwita ku buzima bwabo muyumvikanaho n'ababyeyi
tugendeye mu mihana tukaraba abo bana aho bava tukaraba uko babayeho twabonye bikenewe cyane yuko abo bana mu byukuri kugira ngo bashobore kwiga neza nuko n'imihana bavamo n'imiryango bavamo ishobora kuba imerewe neza aje kwishure agasubira muhira hari bibazo ntacyo twatumufashije cyane
none se mukora iki kugira ngo niba umwana aje kwishure akarya ifiriti akanywa amata nagira no mu rugo naho ayabone mu bigenza gute kugira ngo ibyo umwana abona kwishure abibone no mu rugo
twatanguje kubaha impene impene umwana wese aje kwishure tumuha impene imwe twakoze ibyo bita chaîne de solidarité no kuvuga ngo impene imwe uyihaye umwana ivyaye azoyiha mugenzi we no kuvuga ngo abana bose bakaronka impene iyo mpene rero ni kugira ngo uje gufasha mu muryango tuvuga ngo ni impene y'umwana y'ugusomesha umwana uyo mpene imaze kushika mu muryango itanga amase buri mwaka ivyara kabiri no kuvuga ngo wa mwana niyagera mu mashure azokenera kubiha minevale cyangwa agakenera kubiha amashuri y'amafaranga y'ibikoresho by'ishure wa mubyeyi azokwikora kuri ya mpene ayirose agitangura ishure rya zero nk'uko bakunze kuryita nge maternelle azoshika mu windwi ya mpene imaze kubyara kenshi cyane umuryango urisananuye mu buryo bw'amase ugaronse ifungurwa zikwiye zo kugaburira wa mwana yakwashira korera havuye bwa butunzi bwa bukene burahavuye hari utunzi umuryango urahinduka
niba mutanga impene zo kugira ngo abo bana bashobore kugira ubuzima bwiza mu rugo iyo bagize ku ishuri naho bahasanga impene namwe murorora hari ubworozi mufite ku ishuri kugira ngo ibyo barye muhira nabyo babone ku ishuri
dufise ubworozi bw'akarorero by'ingurube ubworozi bw'ingurube twabushizeho kugira ngo budusahirize dushobore kubona amase kuko iyo turima izo mfungurwa aba bana bafungura ku ishuri bisaba amase menshi tutanguza ubworozi bwo kubima bwo korora ingurube hanyuma tukabona ayo mase hanyuma kandi bakaturabira ko n'akarorero uburyo tworora nabo bashyitse mu mihana bakabona ko by'ukuri igitungwa kizana uburyo budasanzwe bushobora gusahiriza bugakuraho ubukene mu muryango ubwo bworozi kandi ntibudufasha gusa mu mase ingurube ziragwira cyane buri mwaka turagurisha kabiri mu mwaka tukabona amafaranga yo guhemba babigisha bigisha ba bana bacu umva bifise uruhara bubiri buradukura mu bukene badusahiriza mu guhemba bigisha ariko kandi burazana n'amase tukimbura byinshi tugaburira ba bana bacu
kuva iryo shuri ryanyu ryashingwa mumaze kugira abana bangahe
dufise abana 250
bari mu mashuri angahe
bari mu mashuri ahera mu ntango iyo bita maternelle agashika mu mwaka w'icyenda twagiye dufata buri shure twongera ko buri mwaka ntitwugurira amashuri icyarimwe twatanguye wa zero mwaka ukurikira dushyira uwa mbere mwaka ukurikira dushyira uwa kabiri ubu tumaze imyaka icyenda tugeze mu w'icyenda
hari inkunga mubona ya leta cyangwa se muyishakamo nk'ishyirahamwe ry'ababyeyi
leta iraduha inkunga kuko dukoresha programa ya leta ni ukuvuga ngo leta iraduhaye ibi programa nziza niyo bagombye kugira amahugurwa abigisha bacu nabo barajamwo inkunga ya kabiri n'abo bavyeyi twebwe twese hamwe na twebwe turi imfukira zaho turi muri abo bavyeyi umwe wese aratanga icyo ashoboye uzanye isuka azana isuka uje kurimara umva abakoze igikorwa gikomeye cyane umwe wese aratanga inkunga yahageza kuko iryo shure ni ryacu rya twese
ariko leta igikorwa mukora iragishima
ego cyane baranaduhaye agashimwe mu 2017 ntihenze ni 2018 baranaduhaye agashimwe muri wa munsi mukuru w'abantu bateje imbere amakomine y'iwabo umunsi mukuru uhora uba mu kwezi k'umunani bahora baraduhaye agashimwe ku mugaragaro bayadushimira bavuga ko ibikorwa dukora ari iby'akarorero kandi natwe ushaka duhaye inkomizi zo gushishika.
Mbese intego y'ishuri ryanyu ni iyihe?
Intego no kumwana wese aba mu misozi aba mu birare yogira ubuzima bwiza biciye mu mashure, biciye mu magara meza, biciye mu gufungura neza, biciye mu kuba ahantu heza. Twasanze by'ukuri ari ukwege kwagane kw'ibintu. Nushobora kuvuga ngo uraje kwigisha umwana gusa utegereza kuraba ko uwo mwana ugiye kwigisha afite amagara meza, ariko umva twaciye tubona ko akeneye gufungura. Nushobora kuvuga ko uwo mwana amerewe neza mu gihe ataha mu bukene ashitse muhira, naho yafunguye ku ishuri muhira adashobora kuronka icyo afungura. Byasaba ko n'imiryango tuyisahiriza tukayiha iyo mbene ishobora kuzana ayo mase, umuryango ugasubira ukaronka icyo ugaburira abana. Izo rero ni ibintu by'akarorero dukwiye ko kugwiza cyane mu gihugu cyacu, tukamenya ko umwana agizwe na byinshi. Ntashobora kwiga amagara yiwe atameze neza, adafunguye neza, atabaye heza. Ibyo ni byo bizana iterambere nyakuri kandi rirama. Ufashe ikintu kimwe uruhande rumwe, usanga by'ukuri watakaje n'inkomezi n'inkuvunyishwi wakoresha. Ariko ubifashe muri rusange ukavuga uti uyu mwana kugira abeho neza, yige neza, yambare neza, aronke amagara meza, bisaba kw'ibi byose tubikorera hamwe. Niyo nyigisho twazanye ku bavyeyi, niyo nyigisho twazanye naho baba bari mu bukene, turabereka ko kuva mu bukene birashoboka, turi hamwe birashoboka.
Mumaze imyaka 9 mutangiye mufite maternelle mukagira amashuri abanza ndetse nayisumbuye, muzagarukira hi hari gahunda mufite yo kugirana kaminuza?
Imana idushoboje aba bana tubabona twobabandanyiriza muri kaminuza kuko birakenewe. Hari iwacu amabavye ni ma universite ni make mu gihugu hagati, Imana idushoboje tugomba kuzoshika no kuri universite.
Micheline barandereka ndagushimye cyane kubwa kakanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwebwe.
Kwa kabiri w'icyumweru gitaha tuzasura indi ntara muri 18 zigize Uburundi.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika rikomeje kubifuriza kuzasoza neza uyu mwaka wa 2020, tukinjira muri 2021 mu mahoro. Tuzakomeza kandi kubahura urubuga kugira ngo mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe mu nkambi ya Nduta muri Tanzania. Impunzi z'Abarundi zanyujije ubutumwa kuri mugenzi wacu James Jovin.
Akazina kanje nitwa Ntihabose Domitira batazira mama Julieta, ndi mu ikambi y'Induta. Basha umunsi mukuru wagenze neza, Noweli twarayiriye byagenze neza, turabipfuriza umwaka mushasha nawe muze mu buge ntuzubage. Nagomba gutasha Januari yana muvunyi hamwe na Bigirindavyi Emmanuel ari mu ikambi y'Ubugande, nawe ndamutahije n'abadamu biwe hamwe na Gwandanga na numva ngo ubungasiga akora imuhinga, nawe ndamutahije. Hama rero na n'izindi nshuti zose bagiye banyabagirika bamwe sinkimenya bari abandi, numva ngo bari mu zamara w'abandi mu Rwanda. Abo babaza akazina kanje nabo ndabatahije, abo twahora tubana bose banyumva ndabatahije, abandi ntahije nabo turi kumwe mu ikambi y'Induta. Dukorana igikorwa cy'ubusenzi harimwo umukozi w'Imana Fredina hamwe na Joseline na Niyosaba, bose ndabatahije na Wadaforoza dufatanije igikorwa. Mani waheza gire, nuko kwa alukuwa tasha, yari jeo ni hawoza domitira. Ndavipuri jumaka muiza, musha muhire, wabibiri na mirongu biri na limwe, umuzemu uye nuzu waje.
Ni tuka shoferi siliveri, mba mungambi ya ndota. Ndashima chaneko, umuze mkuruwa gendeneza, haomba na nambara zava, ye, zage nendeza tuka asukwa senza mahoro, kandi kuzanumuzi tura mahoro. Hanyuma, awoni puza kutasha. Ndikonda tasha mkuku wanje ali mu Burundi yitwa Antoine Nonono ndifuza gutasha umuhungu wacu yitwa Majaliko Sikahongo ari mu Burundi ni kumwe ka Yogoro ndifuza gutasha yitwa Nsabimana Salomo ari mu Burundi muri kumwe ka Yogoro ama ndifuza gutasha yitwa Nizigimana Dieudonne ari mu nkambi ya Mutenderi ndifuza gutasha yitwa Ndahimbaze Rekimasi ari umutenderi azani shuti na kwa ndonda kwa hanyama ndifuza gutasha witwa murumunanje witwa Seriake ari muri hostarari hanyama ndabifurije amahoro ko ni mwaka uzoza ushika tura amahoro twese imana ibahezagi
kana imana Dorine ndi mba mu nkambi ya Nduta no heri umunsi mukuru twawuriye neza ariko ndifuza kuwipfuriza abagenzi wanje ndashaka yuko abagenzi banje nabo bohimbaza amahoro nk'umugenzi twanye sinyabenda ndamwipfurije amahoro abagenzi banje bari mu Burundi ndabipfurije amahoro nashangazi ari mu Burundi ndamwipfurije amahoro kuko natwino ntangora nizahabaye umunsi mukuru wagenze neza ndetse n'abagenzi bose no bamfisi no mu nkambi ya Nduta bose ndabipfurije umunsi mwiza n'umwaka mwiza mushasha uze wishike Induta tura mahoro kandi tuze turangiza mahoro
kuko noheri yabirarenganye atafurufumbi byutse muri Tanzania nico gituma tuvuga yuko noheri yagenze neza kandi byose byagenze neza atari utwo nkubwiye gusa nashaka no gutasha inshuti n'abagenzi tudaherukanye cyane cyane bagwiza Paul ari mu Burundi niwe mwana wanje asa ni imfura kuko imfura yarapfuye niwe yasigaye ari imfura ari ibujumbura mu Kinama rero ubundi ari Nyarugusu yitwa Ndayiragije Moise cyane cyane abo ni bo mvuga n'imiryango yabo
barasuzana ari muri Nduta ndabashimiye kuko mwaratugiriye neza murakoze kuko inoweri yagenze neza umutekano wabaye wose nta ngorane zahabaye Marakoze none nasaka gutasa inshuti zanze hariho umuhungu wanje ari mu Kinama yitwa Bagwiza Paul ndamutahije n'abana biwe bose n'abuzukuru banje bose hariho Emmanuel hariho Bagwiza Paul hariho Emmanuel hariho na Ndayiragize bose uyo Ndayiragize rero ari muntu uze Inyarugusu ndamuramukije hariho umuzukuru wanje ari mutenderi nawe nyine ndamuramukize nyina wiwe yitwa unyamwana yitwa Cedric ndamuramukize na nyina wiwe ndabipfurije umwaka musasa
nyitwa Nini Giramari umunsi mukuru twawuriye neza ntangorane kindi rero ngomba gutasha inshuti n'abagenzi ni kujya kuramutsa mu bibara hari Burundi intara ya Muyinga mukuru wanje abandi ni kujya kuramutsa ibuje kuramutsa umuhungu ara hari bujumbura umunyeshuri yitwa Nzobarinda ari hose ubundi kandi ni kuje kuramutsa umuhungu yitwa Jean Marie Ntezimana ni mukayanza ndabaramukije gose ati amahoro meza ndabipfuje umwaka mushasha ngiye gutangura tuze tubuje nkutuje dutumerere neza tuze tubura nk'amahoro umutekano imana ni hatugeza tuzabonana twese turi batuma dukomeye
impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ukunda ujumwifuriza amahoro niyo ya mbere hano ku ijwi ry'Amerika tuzakomeza kubaha urubuga kugira ngo mwifurize ibyiza inshuti n'abavandimwe aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukbil ya Baro wamfashije kubagezaho aya makuru mbashimiye kuba mutega amatwi muri benshi kandi buri munsi ijwi ry'Amerika mwitegure za kurangiza umwaka mu mahoro kuri mikoro mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza
Radio America yabaye isigizo cyacu mugukerera
gihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu